Turashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31, 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 by'ijwi rya Amerika I Kigali, na FM 93 n'ibice bitatu Karongi. Muri Uganda ni kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 Ikisoro. Ikaze makuru muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na Diana Ninahazwe, Vice President America Kamala Harris. Yara yashikirije ijambo giwe rya mbere nyuma yaho ku munsi wa Mungu Perezida wa Amerika Joe Biden avuze ko yifuza ko ari we amusubirira nka kandida w'abademokrate matora yo mu kwezi kwa 11 uno mwaka.
Joe Biden's legacy of accomplishment over the past 3 years is unmatched in modern history.
Kamala Harris kahamuri make agira ati mu myaka itatu iheze hiragije President Joe Biden yashitse ko mateka y'iki gihe ni ntagereranywa. Muri manda imwe yaramaze kurenza ivyo abandi ba president benshi bakoze muri manda zibiri. Ino nkuru turayigaruka ko handi hato. Muri Ethiopia naho umusozi warayusenyutse wahitanye abagera kuri 55, naho muri Tanzania President Samia Suluhu Hassan yakomboye abashikiranganje babiri barimo ujeje vy'imigenderanire idonido ni mu Reka amakuru yacu tuyatangurane na mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma atubwira agezweho ijyanino ku isi.
Ku nshuro ya mbere nyuma y'uko Perezida Joe Biden atanze icyifuzo cyo kwishyaka rye ry'abademokrate ryakomeza Vice President Kamala Harris kuzarihagarara mu matora ejo kuwa mbere, Kamala Harris yafashe ijambo mu ruhame mu muhango wo kwakira abahagarariye ku rwego rw'igihugu amakipe y'abanyeshuri ba kaminuza ari mu mukino wa football. Ijambo rya Kamala Harris ryari ritegerejwe n'abatari bake ntiryarengeje iminota 5. Yibanza hanini ku bikorwa bya Perezida Joe Biden yungirije, avuga ko ari umunyakuri, inyangamugayo, udatezuka ku kwemera kwe no ku muryango we, umunyamutima mwiza kandi ufitiye Amerika urukundo rwinshi.
Joe Biden's legacy of accomplishment over the past 3 years.
Aragira ati mu myaka itatu ishize umurage w'ibyo Perezida Joe Biden yagezeho mu mateka y'iki gihe ni ntagereranywa. Muri manda imwe yamaze kurenza ibyo abandi ba perezida benshi bakoze muri manda ebyiri. Ni ijambo abatari bake babonye nk'inkingi yo gushimangira ishingiro ryo kwiyamamaza kwe mu gihe yaba yemejwe n'ishyaka ry'abademokrate nk'uko Perezida Joe Biden yabyifuje. Muri iri jambo, Vice President Kamala Harris ntacyo yavuze ku byerekeye ibyatangajwe na Perezida Joe Biden ku cyumweru ko yifuza ko ishyaka rye ry'abademokrate ryamwemeza kurihagararira mu matora yo mu kwezi kwa 11. Gusa mbere gato y'uko afata ijambo, yari yasohoye ubutumwa ku rubuga rwa X bugaragaza ko yakiranye yombi iki gitekerezo. Ni ubutumwa bugira buti: ni umunsi wacu wa mbere wo kwiyamamaza, none ndaza kwerekeza muri Wilmington muri leta ya Delaware gusuhuza abakozi bacu bariyo. Uyu ni umunsi wa mbere, hasigaye iminsi 105, twese hamwe tuzatsinda. Ku munsi w'ejo, Perezida yatangaje ko nubwo yari afite umugambi wo kongera kwiyamamariza kuyobora Amerika, yemera ko kubera inyungu z'ishyaka rye n'iz'igihugu akwiye kubihagarika, akibanda ku kurangiza inshingano ze nk'umukuru w'igihugu mu minsi asigaje ya manda ye nka Perezida. Minisitiri ushinzwe ububanyi n'amahanga wa Ukraine, Dmytro Kuleba, azasura Ubushinwa muri iki cyumweru. Azaganira ku byerekeye amahoro mu gihugu cye n'abategetsi b'Ubushinwa. Fidel Niyongabo.
Dmytro Kuleba azogendera Ubushinwa kuri wa kabiri ku butumire bw'abategetsi b'icyo gihugu. Ibiganiro azogirana nabo bizaba bishimikiye ku kugena ibitero Uburusiya bubandanya gukora mu gihugu ciwe vyohagarara, hamwe n'uruhara Ubushinwa bushobora kugira mu gushika ku nyishu ku bijanye n'intambara mu gihugu ciwe. Kuleba azoganira ivyerekeye imigenderanire hagati y'igihugu ciwe n'Ubushinwa mu rugendo azogira kuva ku itariki 23 gushika ku itariki 25 z'uku kwezi kw'indwi. Umushikiranganji w'imigenderanire wa Ukraine, Dmytro Kuleba, yavuze ko ikibazo gikomeye cyane azoganira n'abategetsi b'Ubushinwa ari kurondera uburyo bwo guhagarika ibitero by'Uburusiya n'uruhare Ubushinwa bushobora kugira mu gushika ku mahoro y'ukuri. Urugendo rwiwe ntirusanzwe mu gihe Ubushinwa bubonwa ko bucuditse cyane n'Uburusiya. Abategetsi b'Ubushinwa batangaje mu mwaka wa 2022 ko ugukorana hagati y'igihugu cyabo n'Uburusiya kutagiraho kugarukira. Hari iminsi mike imbere y'uko Uburusiya butera Ukraine, naho Ubushinwa butiyamirije ibitero Uburusiya bubandanya gukora muri Ukraine kandi bwabandanije gufasha ubutunzi bw'Uburusiya. Abategetsi ba Ukraine baritondeye ivyerekeye kunebagura Ubushinwa. Ubushinwa ku ruhande rwabwo bwatangaje ko imigenderanire yabwo n'Uburusiya atagihugu na kimwe kindi igeramira.
Muri Uganda abasirikare n'abapolisi ejo biriwe bagose ibiro by'ishyaka riri ku isonga mu batavuga rumwe n'ubutegetsi muri icyo gihugu. Umuvugizi wa polisi yavuze ko icyo gikorwa kijyanye no gucunga umutekano mu gihe hateganyijwe imyigaragambyo yo kwamagana ubutegetsi muri icyo gihugu uyu munsi nubwo itemewe bwose. Ejo ni mukamuse.
Mu makuru yagaragaye ku rubuga mpuzambaga X, ishyaka National Unity Platform NUP rikoresha umuyobozi waryo Robert Kyagulanyi bakunze kwita Bobi Wine yatangaje ko inzego z'umutekano zagose ibiro by'ishyaka rye I Kampala mu murwa mukuru. Uyu mukuru w'ishyaka yavuze ko bamwe mu bayobozi baryo batawe muri yombi mu buryo bahutaza. Yerekanye amafoto y'abasirikare bakambitse hanze y'ibiro bye n'imodoka zabo, ashinje ubutegetsi gushya ubwoba yemeza ko bwahemukiye rubanda. Umuvugizi wa polisi Kituma Rusoke ntiyahise agira icyo avuga ku byerekeye itabwa muri yombi iry'abo barwanashyaka b'ishyaka rya Bobi Wine. Gusa yavuze ko inzego z'umutekano zafashe ibyemezo byo kubahiriza umutekano no gukumira ubukangurambaga bugamije imyigaragambyo bukorwa n'ishyaka NUP. Urubyiruko rwo muri Uganda rurateganya imyigaragambyo kuri uyu wa kabiri rwerekeza ku ngoro y'Inteko Ishinga Amategeko y'icyo gihugu kwamagana ruswa no kutubahiriza uburenganzira bwa muntu, ruvuga ko biranga ubutegetsi bwa Perezida Museveni. Uyu ari ku butegetsi kuva mu 1986. Bobi Wine yavuze ko ishyaka rye ritateguye imyigaragambyo ariko ko riyishyigikiye. Itegeko Nshinga rya Uganda ryemera imyigaragambyo ariko abayikora bagomba kubanza kubihererwa uburenganzira na polisi, kandi ibi ntibikunze kubaho. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'impirimbanyi bavuga ko gucunga nabi umutungo w'igihugu byokamye igihugu cya Uganda imyaka myinshi. Bashinja Perezida Museveni kunanirwa gukurikirana mu butabera abayobozi bamunzwe na ruswa kubera ko bamuyobotse cyangwa bafitanye isano.
Perezida Samia Suluhu Hassan wa Tanzania yirukanye abaminisitiri babiri muri leta ye nk'uko byatangajwe n'ibiro bye mu mpera z'icyumweru. Muri abo harimo ububanyi n'amahanga. Izi mpinduka zibaye mu gihe Perezida Hassan ashaka kugirirwa icyizere n'ibihugu bikomeye by'amahanga kuri gahunda ye yo kuvugurura ubukungu na politiki mu gihugu, harimo kudohorera amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi n'itangazamakuru. Abanenga ubutegetsi bwe baravuga ko gahunda ye isa n'iyadindiye. Ejo ni mukamuse.
Perezidansi ya Tanzania ku cyumweru yatangaje ko Perezida Hassan yirukanye minisitiri ushinzwe umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, ububanyi n'amahanga n'ubutwererane January Makamba, n'ushinzwe itumanaho n'ikoranabuhanga na Pete Nnauye. Aba bombi ni abantu bakomeye mu ishyaka rya cyama cya mapinduzi CCM riri ku butegetsi muri Tanzania. Nta mpamvu yigeze atanga kwikurwa ku kazi byabo. Yaba Makamba cyangwa Nnauye, nta n'umwe wahise yemera ubusabe bw'itangazamakuru bwo kugira icyo abivugaho. Nnauye yirukanywe hashize icyumweru kimwe nyuma y'amagambo yavuze yagaragaye mu mashusho avuga ko bizava mu matora bizaterwa n'abazabara amajwi agatangaza ibyayavuyemo. Nyuma yaho yaje gusaba imbabazi avuga ko ayo magambo yayavuze mu buryo bwo gutebya. Ariko impirimbanyi n'abakoresha imbuga mpuzambaga bavuze ko ayo magambo akerensa gahunda ya Perezida Hassan yo gushaka guteza imbere demokarasi mu gihugu. Hassan yashyize Mahmoud Thabit Kombo ku mwanya wa minisitiri w'ububanyi n'amahanga mushya na Jerry Siller ku bitumanaho n'ikoranabuhanga. Perezidansi yavuze ko abandi baminisitiri babiri n'ababungirije bahawe imyanya. Kuva mu mwaka wa 2021 Perezida Suluhu Hassan agiye ku butegetsi ashimwa kuba yaradohoye ku batavuga rumwe n'ubutegetsi n'abaharanira uburenganzira bwa muntu ugereranyije n'uwo yasimbuye. Gusa itabwa muri yombi ry'umunyamategeko n'umwe mu batavugaga rumwe n'ubutegetsi umwaka ushize byatumye hari abatangira gukemanga ubutegetsi ku bijyanye no kubahiriza uburenganzira bwa muntu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no makuru yose mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio ya Trovewa akaburungu com, adresi ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Amakuru mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahera mu Burundi, havugwa abavunja yibasaba leta guhagarika kubahohotera no kubaburabuza mu gihe baba bariko barakora ibisuza amategeko. Abarenga 15 barapfunzwe na yamazu amwamwe akora ivyo kuvunja amafaranga mva makungu yarugawe ayandi nayo beneyo bahisemo kwi kuyugarira kuko abakozi babo batwawe n'inzego z'umutekano n'igendereza inkuru y'ijuri y'Amerika yateguye cye kwa kunzi bayo mu Burundi mu isomego na Thierry Ndayishimiye igari mu Rwanda
kutoroherezwa kubavunja ihe byatanguye kwa 15 ruhuhuma umwaka w'2020 aho hugagwa amaji yose acuruza amahera mva makungu mu Burundi ico gihe idorale ryavunjwa hagati y'amafaranga 170,000 and 180,000 muri BRB hamwe n'2,900 ku isoko yo mu Rufuri mu mpera z'umwaka w'2022 wararongoye BRB Dieudonné Murengera Ntware mu nama y'abakorera muri ico gisata yamenyesheje gukeneye gukora yugururiwe hashingwa ko umutahe ungana n'5,500,000 ingwati y'10,000,000 2,000,000 z'ubuhinga bukoreshwa hamwe n'1,000,000 wo kwiga dosiye mu kiringo c'ukwezi kumwe uwo mutahe wajutorohereza umuvunjayi nkuko babyivugira ko ari umurengera kubari muri ico gisata naho biruko amaza acuruza amahera mva makungu yaruguruwe yongera habwa na BRB amafaranga ariko ifaranga ryaciye heritakaza agaciro mwibanki nkuru y'igihugu idolari rimwe ryavuye hagati y'1,700,000 and 1,800,000 herija ku mafaranga 2,800,000 hamwe n'2,900,000 mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2023 inyuma y'uko BRB ivuze ko hari kwakogwa amanyanga menshi muri urwo rudandazwa ayatanzwe mu mabiro de change ajyana ahitwa ku isoko ryo mu Rufuri haciye hugagwa amabiro de change arenga 6 ni mu gihe idolari rimwe ryavunjwa amafaranga 3,800,000 ku makuru yo kwizerwa abakunzi b'ijwi rya Amerika barose nuko kuva ico gihe haciye hatangwa itegeko mu biro by'umukuru w'igihugu ryo kurondera uwo wese ari muri urwo rudandazwa afatwa afungwe bano banyagihugu twahuye barondera idolari mu gisagara ca Bujumbura bagira bati
nagerageza ndarukurondera ko haryo noronka kugira ngo ngende kuraba two nosubira kuja kwiyungunganya mo ndanguri kuri ngwe mu gahunde
ndoma ndabona yuko ibintu biko biratera biba nabi gose biko biradutera ubwoba gose kuri mana yo nenda serutse tutinge ne gusogera
kwa 23 z'ukwezi kwa kane mwaka w'2024 uruhigi rw'abavunjayi rwaciye rutangura idolari rimwe ryari rigeze ku mafaranga 5,300 abavunjayi 9 barafashwe 6 bacabinjizwa impimba kwa 24 z'uko kwezi muri forex abagenzi iri ku ibarabara Avenue de la Mitié haba bakiriya abakozi n'ibyari ndani byose barafashwe bijanwa mu igendereza muri iteka forex hafashwe abashika 5 biro yitwa Funga Blake iyo yaciye yiyugarira inyuma yo gutwara abakozi bayo 3 uruhigi rukomeye rurabandanya mu gisagara ca Bujumbura aho wiketswe wese acafatwa n'igendereza gafungwa adasizwe inyuma uwo wese arifatanwe mu mufuko n'urirungikiwe n'uwiwe ari mu makungu afashwe atwagwa n'igendereza abavunjayi bose twavuganye base gutanga amajwi yabo bavuga ko batabona uko bigiye kumera mu gihe baburabuzwa n'ubundi dora arehe rikabandanya kuduga cane abadandaza barangurira hanze y'igihugu bavuga ko bariko badandaza ibyo bafise bihere barindire barabiyo bitera bija ngo nibo bandanye bakorera guhomba abanyepolitike basaba kugarukira ubutunzi bw'igihugu mu mugambwe ko debu urongowe na Kefa nibizi basaba itunganywa neza ry'ubutunzi
y'Uburundi cyataye agaciro cyane ku buryo buteye ubwoba umuti rero suwundi nuko ubutegetsi ushobora gutunganya neza ivyerekeye ubutunzi bw'igihugu ukaduza umwimbu w'ivyankenerwa dukeneye mu gihugu n'ivyo dushobora gushorera hanze kandi amafaranga y'agaciro abonetse agaheza agatunganywa neza ari bahe ngombwa leta ikemanga yuko igihugu kiri mu ngorane z'ubutunzi ikikemera izo bisabwa n'abafasha Burundi kugira ngo ifashanyo zisahiriza mu iterambere zisubire ziboneke
muri FNL ya Jacques Bigirimana ho ntibatahura ibiriko biraba
ivyo bintu turabibona kandi byaduhagaritse umutima cyane twebwe turatangazwa n'igituma bishitse ku rugero bishitseko kurya ibiciro duga kugera kuri n'urugero none ni biki bihari
turasaba leta ko yokora ibishoboka byose amadolari naboneke
mu gihe mu ndwi iheze muri BRB idolari ryavunjwa hagati y'amafaranga 2,868 n'2,910 ku badandaza mu kinyegero rivunjwa hagati y'2,650 n'2,605
Ijuki Amerika Washington DC mukirundi no mukinyarwanda politike ya Amerika ubunaho President Joe Biden kwa mungu indwi heze yarasezeye matora y'umukuru w'igihugu yo muri uno mwaka we nabandi bakomeye mu gambo bw'abademokrate bashigikiye ko Vice President wiwe Kamala Harris amusubirira nka kandida numero ya mbere mu nkuru zihariye zisobanura ibijyanye n'amatora muri Amerika yo mu kwezi kwa 11 kuno mwaka mugenzi wacu Thomas Kamirindi atubwira ibizokurikira nibibazo bishobora kwiboneka
Abanyapolitiki, abanyamategeko, abahanga mu by'amateka bavuga badashidikanya ku icyemezo cya President Biden ari ubwa mbere kibaye mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yaratara abakandida ijana ku ijana. Yego yatsinze amatora y'amajonjora yose yo muri leta zigize igihugu kuri 50 ariko hari hasigaye ko n'inama kaminuza y'ishyaka convention mu cyongereza imuha umugisha wa nyuma. Izaterana kuva ku itariki ya 19 kugera ku ya 22 z'ukwa 8 gutaha i Chicago muri leta ya Illinois. Aha niho babona ingorane za mbere za Kamala Harris. Bibaza niba n'intumwa zizajya muri convention nazo zizamujya inyuma nta gutseta ibirenge. Hejuru yabyo baribaza niba Kamala Harris azabasha kwigarurira amajwi yo muri leta zimwe na zimwe zigoye ishyaka ry'abademokrate nk'uko Gary Schmidt yabibwiye ijwi rya Amerika. Schmidt ni umushakashatsi mukuru mu kigo cy'ubushakashatsi mu bya politiki cy'i Washington DC cyitwa American Enterprise Institute.
The real question is whether Kamala Harris, who's the liberal...
Ikibazo gikomeye ni ukumenya niba Kamala Harris ukomoka muri California wo mu bagendera ku matwara y'impinduka zijyanye n'igihe tugezemo azagira ingufu ahantu nka Michigan, Pennsylvania na Wisconsin abademokrate bakeneye gutsinda byanze bikunze kugira ngo bagumane presidency ya Republika.
Kuri ibi Peter Lodge mwarimu w'ibyitangazamakuru n'imikoranire n'abaturage muri kaminuza y'ubushakashatsi yigenga George Washington University ya hano i Washington DC yongeraho mu kiganiro yagiranye nawe n'ijwi rya Amerika ko Kamala Harris atazwi muri rubanda.
Most people don't know her. She was elected statewide in California twice. She's very smart.
Abantu benshi ntibamuzi. Yego yaratowe ku myanya itandukanye inshuro ebyiri ku rwego rwa leta muri California. Yego ni umunyabwenge. Yego yabaye umushinjacyaha. Yego yariyamamaje ari kumwe na Biden ku rwego rw'igihugu ku mwanya wa Vice President wa Republika. Azi rero ibyo ari makora. Abademokrate benshi baramuzi. Ariko ku rwego rw'igihugu ntazwi nk'uko President Trump cyangwa President Biden bazwi.
The national profile that obviously President Trump or President Biden does.
Ikindi kibazo abahanga b'ingeri nyinshi batirengagiza gifite imizi mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ikivangura n'urwango bishingiye ku gitsina n'ubwoko. Basanga kuba umugore umwiraburakazi ufite n'inkomoko zo muri Aziya bishobora kuba imbogamizi kuri Harris ishyaka rye riramutse rimwemeje burundu nka kandida waryo. Ise wa Harris ni umwirabura ukomoka muri Jamaica naho mama we akomoka mu gihugu cy'Ubuhinde. Mu myaka 248 Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze ivutse ku baperezida bayo 46 bamaze kuyitegeka nta mugore n'umwe urimo. Harimo umwirabura umwe rukumbi Barack Obama wabaye umukuru w'igihugu wa 44 kuva mu 2009 kugera mu 2017. Kuri Harris umutegarugori Latosha Brown wazobereye mu bya politiki kandi akaba n'umwe mu bashinze umuryango witwa Black Voters Matter yabwiye ikigo Reuters ati byanze bikunze bizamubera ikibazo. Black Voters Matter ni nko kuvuga ngo n'amajwi y'abirabura afite agaciro. Kuri ibi byose hiyongereyeho ko abademokrate bemeje Harris nka kandida wabo kandi we ku giti cye yatangaje ko ari kandida yaba afite igihe gito cyo kunga ubumwe bw'ishyaka no kwiyamamaza. Uhereye kuri iyi tariki hasigaye iminsi 106 kugira ngo abaturage batore ku itariki ya 5 y'ukwa 11 gutaha. Naho ku by'ubumwe bw'ishyaka bigaragara ko abarikomeyemo bose bari inyuma ye kandi nta n'umwe uravuga ko ashaka gupiganwa nawe. Nubwo bimeze gutyo bwose ariko abademokrate benshi bahamahirwe Kamala Harris.
Thomas Kamilindi urakoze. None ivyaranze ahanini ubuzima bwa Kamala Harris mu myaka amaze muri politiki ya Amerika ni ivyahe? Menyesha makuru wacu Temistocle Mutijima yadushiriye mu Kinyarwanda ino nkuru ijwi rya Amerika yari yateguye mu rurimi rw'Icyongereza.
Madamu Kamala Harris ashobora kuba umugore wa mbere w'umwirabura n'umuntu wa mbere ufite igisekuru muri Aziya y'Amajyepfo utsindiye itike yo guhagararira ishyaka rikomeye mu matora y'umukuru w'igihugu muri Amerika. Madamu Harris amaze imyaka isaga itatu ari nomero ya kabiri mu gihugu, nyuma yaho Perezida Biden yivanye mu guhatana indi manda ku mwanya w'umukuru w'igihugu kuri iki cyumweru. Madamu Harris yahise abuhabwa amahirwe menshi yo kwemezwa nk'umukandida. Mu gihe yagiye akora imirimo myinshi nka vice perezida, yagiye anagorwa no kuba imirongo ye ya politiki yakwemezwa ndetse no guhuza n'abatora. Kamala Harris yanditse amateka mu 2020 ubwo yabaga umugore wa mbere utsindiye umwanya wa vice perezida muri Amerika, ndetse aba umwiraburakazi wa mbere n'umugore ufite igisekuru muri Aziya ugiye muri izo nshingano. Yagiye muri izi nshingano yitezweho ko mu bihe bizaza ashobora kuzaba ari utwaye ibendera ry'ishyaka ry'abademokrate, bikaba byashoboka ko ari bugenwa nk'umukandida perezida waryo. Mu gihe Madamu Harris yahise atangirira ku mirimo ya politiki ikomeye nka vice perezida, akenshi wasangaga ari ibibazo by'urusobe byagaragaye ko byamugoye cyane ku imirongo ye yo kubikemura itsindira ubwiganze mu nteko. Umwe mu mirimo ya mbere yahawe wari ugukemura impamvu muzizi ikibazo cy'abimukira ku mupaka wo mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo byagombaga gukorwa binyuze mu kuzamura imibereho mu bihugu bya Honduras, El Salvador na Guatemala. Inshingano yamushyize ku ruhembe rw'imbere mu kibazo cya politiki gikomeye cy'abimukira. Mu 2021 ubwo yari mu kiganiro na televiziyo NBC, nyuma yo kubazwa impamvu atasuye umupaka wa Amerika na Mexique ubwo yagendereraga Amerika yo hagati, Harris yatanze igisubizo cya rusange biboneka ko cyapanzwe. Aha yagize ati: "Sindajya ariko no mu Burayi, sinsobanukiwe n'icyo aho ushatse kuvuga." Nubwo abakozi bo mu biro bya Madamu Harris bagiye bavuga ko we nka vice perezida yahawe inshingano zo gusuzuma impamvu muzizitera ubwimukira atahawe izo kurinda imipaka, ubutumwa ubwo yageneye abatekereza kuba bimukira ubwo yasuraga Amerika yo hagati bumuhuza neza n'iki kibazo. Ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru ari hamwe na Alejandro Giammattei wari perezida wa Guatemala icyo gihe, Madamu Harris yagize ati: "Ntimuzirushye muza kuko muzasubizwayo." Madamu Harris kandi yahawe inshingano yo kuyobora umuhate w'ubutegetsi bwa Biden wo gutambutsa itegeko ryerekeye uburenganzira bwo gutora n'amavugurura mu bijyanye n'amatora. Iyi nshinga y'amategeko yombi ariko byagiye bigorana ko yatorwa ngo yemezwe na Sena yari yuzuyemo guhangana. Abashyigikiye Harris bavuga ko mu bihe bya vuba arimo gushyigikirwa cyane kubera gushyira imbere ingingo zikomeye nk'iy'uburenganzira bwo gukuramo inda ndetse n'amavugurura mu bijyanye no gutunga imbunda. Umwanya wa Harris mu ngoro y'umukuru w'igihugu wazamutse ku rwego rwo hejuru biturutse ku myaka ya Perezida Biden. Biden azaba yujuje imyaka 82 mu kwa 11 k'uyu mwaka, kandi amakusanya bitekerezo yerekanye ko benshi mu Banyamerika bumva ashaje cyane byo kuba atategeka indi manda. Ikusanya bitekerezo riheruka gukorwa n'ikinyamakuru The Economist muri uku kwezi kwa karindwi ryerekanye ko 73% by'abatora bo mu ishyaka ry'abademokrate bashyigikiye bashimitse Harris nk'umusimbura wa Biden mu gihe uyu perezida yaba yivanye mu irushanwa. Na mbere y'uko aba vice perezida wa Amerika, Madamu Harris yagiye aca uduhigo twinshi mu bya politiki. Uyu mugore uvuka kuri se w'umunyajamayika na nyina w'umuhinde yabaye umwiraburakazi wa mbere wabaye umushinjacyaha mukuru wa Leta ya California, anaba umugore wa mbere ugiye muri izo nshingano. Itorwa rye mu 2016 nka senateri muri Sena ya Amerika userukira Leta ya California ryamugize umugore wa mbere ufite amamuko muri Aziya y'Epfo uciye ako gahigo.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru ya kiti yabandanirize mu by'imikino na sport. Imikino ya Olympique iburi gihe gito cyane ngo itangure mu gihugu cy'Ubufaransa. Ni imikino ahanini yakinywe bwa mbere muri ico gihugu mu mwaka w'1990 itangujwe n'Abagiriki mu kinyejana ca 8. Yatangujwe ari umugenzo ugamije guhuza sport n'umuco, ari navyo kugeza ubu imikino Olympique igendera ko muri iki gihe. Umenyesha makuru w'imikino Annette Mugabo ari Paris mu Faransa araduha isura iyo mikino.
Amateka agaragaza ko imikino Olympique yakinwe bwa mbere muri 776 mbere ya Yesu, igihe Abagereki batangiraga gupima igihe muri Olympiade cyangwa igihe cyari hagati y'imikino Olympique. Imikino Olympique ya mbere yabaga buri myaka 4. Imikino Olympique yasubukuwe mu mpera z'ikinyejana cya 19 mu gihugu cy'Ubufaransa mu mujyi wa Paris. Gusa byari byarananiranye kubera kutagira ubufatanye hagati y'imikino ngororamubiri ku isi. Kugeza igihe umufaransa Ballon Pierre ahurije hamwe abafatanyabikorwa bakomeye i Paris. Kuva ubwo imikino Olympique yarasubukuwe. Nyuma y'iyo mikino hatowe komite Olympique mpuzamahanga iyoborwa na Ballon Pierre. Imikino Olympique ya mbere isa cyane niyo tuzi muri iki gihe yabereye mu mujyi wa Athens mu gihugu cy'Ubugereki. Umujyi wa Paris wakiriye imikino ya kabiri mu 1900. Abagore bakinnye bwa mbere mu mikino Olympique yabereye i Paris mu 1900. Maze umwongereza Charlotte Cooper wakinaga tennis yegukana Grand Slam ya gatanu. Imikino Olympique yagiye itera imbere uko imyaka yagendaga isimburanwa, ndetse iyo mu 1904 yabereye mu mujyi wa St. Louis muri leta ya Missouri muri Amerika niyo yabaye iya mbere yatanzwemo imidari ya zahabu, ifeza n'umuringa. Icyo gihe umunyamerika George Else yabaye umukinnyi wa mbere ufite ubumuga wanditse amateka, dore ko uwo mwaka yegukanye imidari 6 harimo 3 ya zahabu.
Ni radio ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington.
Mu 1924 Paris yongeye kwakira imikino Olympique ku nshuro ya kabiri, ndetse ihita yubaka inyubako zihariye zitwa Village Olympique zicumbikira abakinnyi baba bitabiriye iyo mikino. Bikaba byaramaze no kuba umuco ku bindi bihugu byose byagiye byakira iyo mikino. Kuva imikino Olympique yasubukurwa imaze kwakirwa n'ibihugu 19, muri byo ibyayakira inshuro zirenze imwe ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika yayakiriye inshuro enye, Ubwongereza inshuro 3, Ubufaransa, Ubudage n'Ubugereki na Australia inshuro 2. Ibindi byayakiriye ni inshuro imwe gusa. Umurwa mukuru w'igihugu cy'Ubufaransa, Paris, uzakira imikino ya Olympique nyuma y'imyaka 100. Waherukaga kwakira iyo mikino mu 1924. Umurwa mukuru w'igihugu cy'Ubufaransa, Paris, uzakira imikino ya Olympique nyuma y'imyaka 100. Waherukaga kwakira iyo mikino mu 1924. Imikino ya Olympique ya 2024 ifite umwihariko w'uko umujyi wa Paris uzaba ubaye umujyi wa kabiri wakiriye iyo mikino inshuro 3 mu mateka, nyuma ya Londres yo mu Bwongereza yari isanganywa ko gahigo. Imikino Olympique ya 2024 izatangira ku ya 24 uku kwezi i Paris. Biteganyijwe ko izitabirwa n'abakinnyi 10,500 bakina imikino itandukanye bazaba bahatanira imidari. Kugeza ubu i Paris bari mu mwuka w'ibirori, ariko kandi si uwo mujyi wonyine uzakira iyo mikino, dore ko muri rusange izabera mu mijyi 16 y'Ubufaransa. Umunara wa Eiffel uzifashishwa mu mikino Olympique mu buryo butandukanye. Wo mu mikino ya beach volleyball izakinirwa ku kibuga cyubatswe munsi y'uwo munara uhuruza ba mukerarugendo benshi kubera ubwiza bwawo. Imidari izahabwa abakinnyi b'umukino wa beach volleyball izabikozwe mu byuma by'umwimerere w'umunara wa Eiffel nk'urwibutso. Nyuma y'imyaka 100 irenga umugezi wa Seine wambuka umujyi wa Paris uzakira imikino yo koga muri marato na triathlon. Kuva mu 1923 koga muri Seine byari bibujijwe kubera ikibazo cy'amazi mabi, dore ko mu myaka myinshi ishize uwo mugezi warimo uburozi ku mafi. Abategura imikino ya Paris 2024 bakaba baramaze gutangaza ko aya mazi azaba afite isuku ihagije igihe cya Olympique. Paris 2024 izaba imikino ya Olympique ya mbere mu mateka igaragayemo uburinganire mu mikino, aho umubare w'abakinnyi b'abagore n'abagabo ungana. Mu bakinnyi 10,500 bazarushanwa mu mikino itandukanye, 5,250 ni abagabo n'abagore 5,250.
Mu bindi byitezwe nuko ubufaransa bwashyizeho indimi 16 zizaba zikoreshwa mu bijyanye n'imigendekere y'abantu, ndetse kandi abasaga 300,000 bazaba bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga by'ubwenge bukorano buzwi nka AI kugira ngo bafashe ababagana babayobora mu nzira zitandukanye mu gihe cya Olympique. Iryo koranabuhanga rya AI rikaba rifite ubushobozi bwo kuvuga indimi 16 zitandukanye. Nubwa mbere imikino Olympique kandi giye kuba na byuma bikonjesha biri mu byumba by'abakinnyi. Ibyo bikaba byarakozwe muri gahunda yo gukomeza kubungabunga ikirere, cyane ko ari ikibazo cyugarije isi. Amazu y'abakinnyi yubatswe mu buryo bukurura ubukonje bw'amazi ari munsi yayo, ndetse kandi yubakanywe sisteme izifasha kubona izuba rike ku buryo bitabangamira abakinnyi.
Ijwi ry'Amerika nino ngaharira amakuru twari tubafitiye muri kano gatondo agarukiye kuri mikoro muri kumwe na Diane Ninahazwi na Diatara yari muhinga bw'ivyuma. Etienne Karekezi yaraduhagarikiye ku izina rya bagenzi bacu, rero twese twari kumwe muri kino gitondo tubifurije umunsi mwiza mubanye no mu vyanyu.